twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Ingingo nkuru ziyagize u Rwanda kuri no wa Mungu rwahimbaje umunsi wo kwibohora ku nshuro ya kabiri kuva ikiza cha COVID ya 19 caduka muri ico gihugu. Nta birori vyo guhimbaza uwo munsi vyahabaye nkuko vyahoze muri kahise.
Kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora. Urwego rwo kwigira turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu Rwanda. Ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu.
Uyu ni President w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yashikirije kumbonesha kure y'igihugu. Aha yariko yizeza ko u Rwanda rugiye kuronka uruganda rukora incancu n'imiti mu ntumbero yo kuvavanura no kuzera inze hanze. Mu yagezweho ijya nino ku isi Vatikano havugwa ibiturire mu bahoze mu bigega bikuru by'ubwungere bwa Ecclesia Catholica. Amakuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu hagufi y'amaradiyo yanyu. Reka amakuru tubafitiye tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi. Abantu bagera kuri 29 bahitanywe n'isanganya y'indege ya gisirikare yegukira igihugu cha Philippines. Umushikiranganje wo kwivuna abansi muri ico gihugu Delphin Lorenzana yatangaje ko abakomerekeye muri iyo ndege yarigwiriyemo abasirikare ari 50 abakironderwa iyo bari ni 17. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijwi rya Amerika rikesha no makuru ryavuze ko iyo ndege yo mu bwoko bwa C-130 yahiye iriko imanuka mu ntara yitwa Sulu iri mu majepfo ya Philippines. Iyo ntara imaze imyaka n'imyaka iberamo intambara hagati y'ingabo za leta ya Philippines n'abarwanyi bitirira idini rya Kiislam. Umuvugizi w'igisirikare cha Philippines Colonel Edgar Aravero nawe yavuze ko amatohoza yibanze yerekana ko atagitero cagabwe kuri iyo ndege. Yongera atangaza ko amatohoza agiye kubandanya kugira ngo bamenye icatumye isha iriko irururuka. Tuve muri Philippines twerekeza muri Congo Brazzaville aho abategetsi batangaza ko bashobora kujugunya incancu za COVID ya 19 ziri hagati y'ibihumbi 198 n'ibihumbi 100 bitarenze mu mpera za kuno kwezi kw'indwi iturimwo. Izo ncancu zishobora gutabwa bivuye ku banyagihugu batariko barahurumbira isekeza ryo kwicandagisha. Ni incancu zakozwe n'igihugu c'Ubushinwa co gihugu congera kiziha Congo Brazzaville kwa gusa. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Congo Brazzaville Gilbert Mokoki yabwiye abashinga amateka ko ico gitigiri cizo ncancu kidatanzwe vuba bwangu hazogera mu mpera za kuno kwezi zarataye igihe. Muri rusangi Ubushinwa bwahaye Congo Brazzaville incancu zigera ku 300 zigishika muri ico gihugu. Abanyagihugu barazihurumbiye ariko ku mwanya wazuritera niko abanshi bazinumbiye bivuye ku bihuha bizivugwa ko hambavu y'ivyo bihuha bajejwe amagara y'abantu babeshuza. Abanyagihugu basigura ko ikibaraje ishinga gusumba ari ugucumukate w'abana hakuja gucandarwa ikiza cha COVID ya 19. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda agezweho ijya nino ku isi tuyasozerere ku mugabane wa Buraya. Umucamanza w'i Vaticano mu Butaliyano yatanze itegeko kuko abantu 10 barimo Cardinal Angelo Becciu higeze kuba umwe mu bahanuzi bakuru ba Papa Francisco baburanishwa ku vyaha birimo ubunyonyezi bw'ubutunzi bwa Ecclesia Catholica no gukoresha nabi ububasha afise. Ivyaha abo bantu bagirizwa bishingiye kwigurwa ry'inzu ifise agaciro k'imiliyoni 200 mu madolari ya Amerika. Iyo nzu yaguzwe ku kumurwa mukuru w'Ubwongereza i Londres bivugwa ko yegukira abagwizatunga b'Abataliyano ikaba yaguzwe mu gipfumu cinshi hakoreshejwe uburyo bwa Ekleziya Katolika. Igihe intambwe zo kugura iyo nzu zatangura mu 2014, Kardinal Betruyu yari mu banyamabanga babiri bakuru i Vatican. Uru rwego mwomenya ko ari narwo rucunge imfashanyo za Ekleziya Katolika. Mu itangazo Kardinal Betruyu yasohoye, yahakanye ivyo yagirizwa avuga ko ari umwere ariko azira abashaka kumugira nabi no kumucafuriza izina. Kardinal Betruyu muri iryo tangazo yumvikanishije ko atari we azobona harageze ngo aje imbere y'ubutungane kwisigura. Uwo mu Kardinal Betruyu w'imyaka 73 nabo basangiye dosier bazorenguka imbere y'ubutungane bwa Vatican igenekerezo rya 27 ku kwezi kw'indwi nyene. Abandi mu basangiye dosier harimo Musenyeri Moro Carlino yahoze ari umunyamabanga wa Kardinal Betruyu, Musenyeri Enrico Crasso yahoze ajejwe ikigega c'ubunyamabanga bwa Vatican. Ico kigega kirimo amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga y'amaero kwibikwamo amafaranga Vatican kwa nk'ingabire. Abandi bazoburanishwa muri urwo rubanza barimo umufasoni yitwa Cecilia Marugna bakunze kwita madame wa Cardinal. Umufasoni vyigezwe kuvuga ko ubunyamabanga bukuru bwa Vaticano bwa bwaramushiriye kuri konte ya banke yiwe iri muri Slovenia amafaranga agera ku 500,000 vy'amaero. Mukanya dushatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mukarere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Rwanda aho kuri no wa Mungu ico gihugu cahimbaje umunsi wo kwibohora. President w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yashikirije kumbonesha kure y'igihugu yasavye abanyarwanda kwirinda COVID ya 19 gusumba uko vyahora bivuye ku bitigiri vy'ubwandu vyaduze cane. President Paul Kagame muri iryo jambo yijeje abanyarwanda kuzobona uruganda rukora inkingo n'imiti mu minsi iri imbere. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Tabirori byabaye kuri uyu munsi wo kwibohora wabaye ku 27 kubera COVID-19 ikomeje kwiyongera mu Rwanda. Gusa umukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda ijambo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu aho yasabye buri wese kwirinda kurusha uko yabikoraga mbere.
Uyu mwaka ntitwashoboye kwizihiza isabukuru yo kwibohora uko bisanzwe. Ni nayo mpamvu tugomba gukomeza urugamba rwo kurwanya ubwiyongere bwa COVID muri iki gihe. Ubu ni ngombwa ndetse ni ngombwa cyane ugereranije n'ibihe byatambutse gukurikiza ingamba zishyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima n'ibindi bigo hagamijwe gukumira ikwirakwizwa rya COVID no kurokora ubuzima bw'Abanyarwanda.
Ukuri w'igihugu asabye Abanyarwanda kurushaho kwirinda mu gihe imibare y'abandura umunsi ku munsi ikomeje kuzamuka ari na kuhitana abatari bake. Kuri wa gatandatu Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ku munsi umwe gusa abantu 898 aribo banduye COVID-19, 12 ikaba yarabahitanye kuri uyu wa gatandatu. Nubwo iyi mibare ikomeje gutera impungenge batari bake, Perezida Kagame yahaye Abanyarwanda icyizere kwiyubaka ry'inganda zikora inkingo n'imiti.
Kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora. Muri iyi minsi tugiye kubona izindi nkingo zidufasha kongera ubwirinzi bw'umubiri duhereye ku barusha abandi ibyago byo kwandura COVID. Turifuza n'uko zigera ku Banyarwanda benshi uko bizagenda bishoboka. Ariko mu rwego rwo kwigira turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu Rwanda. Ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu itabonekera igihe cyangwa itangwa hagendewe ku zindi nyungu. Ariko birasaba igihe kandi tugomba kwihangana hagati aho buri wese afite uruhare runini mu kuba maso no guhindura imikorere kugira ngo tubashe kugabanya ibyago byo kwandura virusi yandurira mu mwuka.
Mu cyumweru gishize nibwo Leta y'u Rwanda yasinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi, amasezerano afite agaciro ka ₦360,000,000 amafaranga y'u Rwanda, amasezerano yo gufasha u Rwanda mu rugendo rwo kubaka uruganda rukora inkingo. U Rwanda ruri mu bihugu bitatu byatoranijwe ku mugabane wa Afurika kwa zubaka uruganda rukora inkingo za COVID-19 uretse rwo ahagaragara n'igihugu cya Afrika y'Epfo na Senegal. Umunsi wo kwibohora bahuriranye no gutaha umudugudu w'icyitegererezo wubatse mu Kinigi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni ku nshuro ya kabiri u Rwanda rutizije umunsi wo kwibohora kuva icyorezo cya COVID-19 kigereye mu gihugu. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 41,696 ari bamaze kwandura COVID-19, muri bo abantu 27,636 bamaze kuyikira, mu gihe abagera ku 13,623 bakiyirwaye, naho 635 ari bo imaze guhitana. Usibye ijambo ry'umukuru w'igihugu yagejeje ku Banyarwanda, nta bindi birori byigeze bibaho kuri uyu munsi wo kwibohora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye, tugume kuyavugwa ku Rwanda. Hari umurwi w'abasenateur n'abadepute ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongeye kugaragaza impungenge batewe n'ipfungwa ry'umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, Paul Rusesabagina Mikete. Abo bashingamateka n'abakenguza amateka ba Amerika bandikiye umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken, bamusavye gukoresha inzira ya kidiplomasi yose ishoboka kugira ngo Rusesabagina arekurwe. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari mu burengerazuba bw'u Rwanda yasomye ibiri muri iryo kete maze adutegurira inonkuru.
Iyo baruwa bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono na basenateri n'abadepite bose hamwe 41, iributsa ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize hari indi baruwa abadepite n'abasenateri 36 bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza Paul Rusesabagina muri Amerika kongera guhura n'umuryango we. Abo bakagaragaza ko na n'ubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko Leta y'u Rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga Rusesabagina, cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko Leta y'u Rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe kubiganira agirana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu. Izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa Rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo, ahubwo abategetsi ba gereza bagahitamo kumufungira mu kasho kawe nyine amasaha agera kuri 23 ku munsi, bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga. Bati benshi muri twe twahuye nabo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko Rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye. Iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo, bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye perezida w'u Rwanda Kagame, umuyobozi wa kaminuza ya St. Mary i San Antonio muri Leta ya Texas yagaragarije urwego FBI rushinzwe iperereza muri Amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba Leta y'u Rwanda kuri iryo shuri. Ni nyuma y'aho abadiplomate ba Leta y'u Rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza ku birebana n'ifatwa rya Rusesabagina. Bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo Freedom House ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya Leta y'u Rwanda byo gukomeza kubuza amahwema abayinenga hirya no hino ku isi. Aba basenateri n'abadepite baributsa bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka bwana Rusesabagina kaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo. Bati tukwandikiye tugusaba ibisobanuro birambuye ku by'ubutegetsi bwaba bumaze gukora ku iburanishwa riboneye rya Rusesabagina kugeza ubu n'igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda. Abo bakavuga ko mu kibazo cya Rusesabagina hari byinshi na n'ubu bitarasobanuka. Bati niba intumwa idasanzwe y'ibiro bya perezida ku birebana n'ibikorwa byifatwa bugwate ikiyoboye ibikorwa bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gushaka uko Rusesabagina yarekurwa, dukeneye kumenya umusaruro ibikorwa by'iyo ntumwa idasanzwe bimaze gutanga ku muhate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Izo ntumwa za rubanda muri Amerika zivuga ko bitewe n'uko ubutabera bw'u Rwanda bukomeje guhonyora uburenganzira bwa Rusesabagina bwirengagije ibyo bwasabwe n'ubutegetsi bwa Amerika ko agomba guhabwa ubutabera buboneye, zikeneye kumenya niba mu gusubiza kuri ibyo hari icyo Leta ya Amerika iteganya gukora cyane cyane mu mibanire y'icyo gihugu n'u Rwanda. Bagasoza basaba bwana Anthony Blinken gutanga ibisobanuro ku bikorwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ku bufatanye n'izindi minisiteri yaba irimo gukora mu gukumira iterabwoba, ibuzwa amahwemo n'ihohoterwa byakwibasira abandi Banyarwanda baba muri Amerika. Nkasoza nibutsa ko nubwo yivanye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye mu gihe uburenganzira bwe butubahirizwa, bwana Paul Rusesabagina yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa burundu igihano kiruta ibindi mu Rwanda. ni mu rubanza riganwamo n'abahoze ari abayobozi n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ashinjwa gushinga no gutera inkunga mu bitero bihungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta y'u Burundi yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa Terre Rare. Abacukura inzahabu nabo bahabwa agasopo. Ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka busigura ko sosiyete yimba ubwo butare buri hake ku isi itubahirije amasezerano bagiranye. Idonido y'ibi byose na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Umushikiranganje bw'ubutare n'agataka yandikiye amasosiyete atandukanye harimo Rainbow yimba ubutare bwa Terre Rare mu Gifaransa ahitwa Mugakara mu ntara ya Bujumbura, ayabwira ko amasezerano bagiranye na leta ahagaritswe. Umushikiranganje Ibrahim Wizeye yanditse mikete Ijwi rya Amerika rifite ikopi ko yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Iyo sosiyete y'Abongereza yagirizwa ko itubahirije amasezerano yo kwimba ubutare bwa Terre Rare, kubudandaza no guterera mu kigega cya leta. Ayo makosa umushikiranganje wa mbere yaheruka kuyabwira abashingamateka. Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko amasosiyete acukura ubutare cyane cyane bwa Terre Rare yahombeje igihugu mu myaka itanu iheze.
Tugiye kubishyuza ubwa mbere hace nk'imyaka ibiri itatu nk'umugakara bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze ngo metode twakoresheje ngo nta butare turunga. Twabwiye ati mwe ko ku mwaka niburi mwabwirizwa gutanga contribution y'ibihumbi amajana atanu by'amadolari, none ko imyaka ineza atacyo muratanga. Mugabo twumvirije bourse yabo y'i Londres tukumva bavuga Terre Rare z'i Burundi, mugabo zikavugwa Londres dushyise ngaha mu Burundi tukabura ikintu ku nkoko. Tuvuga tuti rero ntimusubire nta na jean ntizogenda, tujya tubona abasha barahiye cyumba ngo ahubwo twari twimirije ngo ku exporta ngo itoni 25 kuri indwi ngo mu ndwi za ngo twexporte ngo itoni jana ngo none ibintu bizoca bikomera. Kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko exporta mwatubwiye yuko atacyo mwaronse. Mukurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze by'amakosa nta kintu na kimwe musubira ku exporta.
Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, ishami Oricom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ryashikirije ko igihugu gihombera uburyo bwinshi mu masoko ya leta atangwa adakurikijwe amategeko. Gabriel Fyidi atwara Oricom aributsa amasoko iryo shami yaheruka gukora ko amatohoza harimo ayo yimba ubutare ko arimo ubunyonyezi.
Ibi byo gutanga amapasiporo, impapuro z'inzira n'izindi, ibi bita impusha zo kugendesha imodoka, controle technique ni ukuvuga gusuzuma ko imodoka zikomeye. Aha nocanja no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigira ja kuri compte general de tresor kubera ibintu by'amakomisiyo n'ibiturire bigenda ku ruhande mu mifuko y'abantu. Castellite, Wolframite, ibi bijanye na Terre Rare, Corta na Nikere, inyungu z'abantu kudakoresha ku mugaragaro, clientelisme, favoritisme n'ibindi.
N'umushikiranganje wa mbere aremeza ko atabiharura kanuni bihari byerekana ingene leta yungutse kubera ico gisata c'ubutare n'inzahabu. Avuga ko harimwo uruhombo kandi ko abakora muri ico gisata bakorera mu gifuri.
Nabiharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwinga ubutare mu Burundi ubutwara bahaye amamizandomeri kubahagarika bakoze batwiba tubaretse twosanga isi y'u Burundi bayuguruye bakayisigirangaye tukabura nivuje gufurira ibyo binogo kuko uyakwere n'inzembe niko nabivuga.
Abagwanya ibiturire nabo bifuza ko itangwa ry'amasoko ya leta cane cane y'ubutare byosubigwamo maze amategeko agakurikizwa ku neza y'igihugu.
Usanga leta n'abanyagihugu atandatu kimwe bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa, arico gituma rero twebwe tusaba neza yuko ibintu byosubigwamo. Dushimira umukuru w'igihugu kubona yafashe ingingo yo kubihagarika ibi byo gukingira itunga ry'igihugu. Twikifuza yuko co bikorwa ca leta yose kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke. Inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirigwa Burundi bwa amafaranga yacaja nta wuziya ahariho.
Isosiyete Rainbow yeshuye umushikiranganje ko yemeye ingingo yafatiwe, gusa irahakana ko yahombeje leta nyabuna ikavuga ko nayo nyene yakoze ihomba. Uburundi bwatanguye kwimba ubutare bwa Terre Rare mu Gifaransa mu mwaka w'2015. Ikinyamakuru cyitwa statista.com cyandikirwa mu Budagi gikunze gucira habona ibiharuro bifatirwa ko cyane cyane ku Butare cerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 Uburundi bwari mu bihugu 9 bya mbere ku isi biri mu Butare bwa Terrare bwinshi muri Afrika kikaza mu kibanza ca mbere. Abagwanya biturire n'isezerwa ry'amatungo ya leta batangazwa n'ingene ico kibanza ciza ku isi kidatuma Uburundi buharonkera amafaranga menshi y'agaciro. Cyeclave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi mu gihe uburuhuko busanzwe bwatanguye kuri bamwe n'abandi. Bamwe mu bigeme barimo Miss Ngoma y'u Burundi ariwe Anna Niyera bahora mu bikorwa byo kuja ku mashuri y'abigeme mu gihugu hagati kubaha impanuro. Mu kiganiro mugenzi wacu Ryan Itangishaka yagiranye na Anne hamwe n'abandi bigeme barimo Ketsi Bigirimana hamwe n'userukira bagenzi we mu ishahamwe ry'urwaruka Aja Pariwe Evelyn na Batamuriza aratangura avuga ica batumye gutanguza ico gikorwa.
Murakoze hama icambere na mbere cyatutumye tugirije cinjiro niko kenshi usanga abigeme aba mu gihe cy'uburuhuko bunini bahura n'ingorane zitandukanye kandi ibyo bikava ko barose umwanya uri live donc umwanya bashobora kuba bisanzuye bagaca bajya kwisanzurira mu ngeso mbi oriyo yo kwisanzurira mu ngeso nziza. Ubisanzwe akaruhuko n'akajyo keza ko gufata umwanya widegembya ataki gufata atashoboye gufata cyane ukaja mu bindi rero ibyo bindi iyo batarose uwakangurira gukora ibyiza kenshi usanga babijyana mu ngeso mbi cyane cyane ingeso z'ubuhumbu. Ko naraganiye n'abayobozi b'amashuri barambwira cyane cyane yuko iyo nyigisho yuko bakwiye kwirinda ingeso y'ubuhumbu twoyishyiramo kubera kenshi cyane usanga ariho abana b'abakobwa batwariye amada ugasanga nyine byabagoye bahuye n'ingorane zitandukanye cyane cyane byerekeye ibyo nyine. Icyo gituma rero twiyumviriye yuko twobatekerera impanuro z'uko bakwiye kwitwara mu buruhuko kugira ngo uwumva yumvireho kuko hariho abo usanga bigoye ariko iyo kebuye nabyo biba byiza kuruta. Ego
murakoze cyane. Nawe Kiti Merveille tubwire muri make bimwe mu bikorwa urimo muri iminsi mu bikorwa bya minsi yose usanzwe uri gukora uduki muri iminsi.
Murakoze. Nuko mubivuge mu bikorwa bya minsi yose nsanzwe tambaye na mbere ndumunyeshuri kandi nkaba nkora n'utundi dukorwa dushobora kuba twofasha kuriha inzu kumenya ibyo kugura afasiyo kandi dukorana n'abigeme ba Ngoma donc Miss Ngoma mu bikorwa bya minsi yose kuja kuganiriza abigeme ntituganiriza gusa abanyeshuri ariko tuganiriza n'abigeme bose n'abakenyezi kuko tubona ko aribo niyo point novuga dufatira ko cyane dufokasinga ko kuko tuzi yuko hari bishyira hasi mu buryo bumwe cyanke ubundi tushaka kubafasha cyane cyane kugira ngo babe bogira iyo self confidence donc kwigirira icyizere kugira ngo bagire icyo bafashije no mu buzima bwa minsi yose mu miryango yabo n'abana babo kuko akenshi tubona yuko indero itangwa cyane cyane n'umubyeyi w'umwana donc umumama. Rero abo bana bazoja kugira indero bakuye ku babyeyi babo niyo baba bafise ibyo novuga self confidence nabo bazoyitransmeta ku bana babo bikaba byoroshe kugira ngo nabo tubigishe.
Birumvikana cyane ko mwihaye icyo gikorwa cyo kugerageza kwegera bagenzi banyu babigeme. Reka duhindukire kuri Eveline Batamuriza mu ishyirahamwe AJAP. Ishyirahamwe mu mpfunyapfunyo AJAP ni Association pour une jeunesse africaine progressiste. Eveline, nawe mutubwira muri make ibikorwa biteguriye gukora kugira ngo bishobore gufasha abakiri bato bitegurire ici neza.
Mwishyirahamwe AJAP kuri iyi minsi ariko ibikorwa byo guhimiriza urwaruka
None nkamwe namwe muserukira abakiri bato hari bikogwa canke inyigisho nkizo twaba twumvise abigeme muri Miss Ngoma bayirishije abigeme mu Miss Yahera hari bikogwa nkivyo mwiteguriye gukora canke muri ko murakora muri iyi minsi byo gutanga impanuro no kubagendera
yego inyigisho dutanga ni zirondo karikanye n'amagara ukuvuga turafasha kwigisha abigeme ingene bashobora kwitwara muri iyi vakanse umwanya munini bawushyire mu dukorwa duto dushobora kubaronsa uburyo bashobora gutahiriza ababyeyi batanguye amashuri turabahimiriza cyane kuko kugabanya marigara kuko abenshi nk'aho mperero usanga mu mavakanse bazi ko ari ukuryamama bakabyuka bakisiga ako tuba tugerageza kubigisha tukabereka ingene bashobora kwitwara ama tukongera tukabigisha bana ko buhate igishinga cya corona biri nacone turagira icyo tukivuze ko kugira ngo bamenye ingene bitwara bakikingira tukongera tukabigisha n'ingaruka mbi zo kugendera mu ngeso mbi kugira ngo bikingire umugera wa sida
ibyo bikorwa mwaba mubikora haba aho mubegeranya mu mahuriro amwamwe ayahe cyanke muja ku mashure yabo batarava ku ishure muhura nabo hehe ryari kangahe
turabasanga ku mashure tukabigisha
tugaruke kuri ba miss tugaruke kuri Anne Niera Anne izi nyigisho none cyanke ibi biganiro mwatangiye guha abigemeye kuri ayo mashure mu bagendera ko barazishira mu ngiro barazishira mu bikorwa byabo no mu byo bakora byose bya misi yose canke barabyumva uwo munsi bigahereraho uburyo mushobora kubona ko babishize mu ngiro ni nk'ubuhe
murakoze cyane ica mbere mwabyumviye kubo bagereka icubwani inyuma y'izige nyigisho ni uko baba babishimye bisigura ko baca babishyira mu ngiro turetse ko ubu unyumva ko hose ntiragira ahantu hanini ariko iyo umuntu akebura ubundi n'ubuzi uko abyakira ariko twebwe bivanye n'uko twababona twizera ko babyakiriye kandi ni byiza ko ukeburwa n'urwaruka mugenzi wawe kuko iyo ukebuwe n'umubyeyi cyangwa umuntu agusumva bigira ku mutima ati kumbure bajya aho barabirenganye ariko bakebuwe n'urwaruka mugenzi wabo birafasha parapoo njyewe kubyo wanjye nizera ko bazobikurikiza cyane cyane ko abana biga mu mainterna baba batekanye iyo umuntu abakebuye baca bumvira ibyo nizeye ego
Kitty
kumenya feedback tuzobimenya bagarutse ku ishuri bose bagarutse ari amahoro ego
Kitty nawe hari icyo uhora ubona bungutse iyo mubahaye nk'inyigisho nk'izo
ego cyane hariho icyo bunguka nkuko nanje shobora kuba narabaye muri enjana iyo experience ndayifise cyane cyane ko abantu batakira ibintu co kimwe hari uwo ushobora kubwira donc ukabwira abantu mu ruhame ugaba umwe akumva yuko ari vyiwiwe cyane hari n'uwundi bimufata umwanya munini kugira ngo azokwibuke vya bintu wamubwira maze ashobora kubishyira mu ngiro rero natane cyane ko ari twebwe abajone nkabo nyene tuba tuko turabibabwira biroroshe cyane kugira ngo badufatire kwa karorero bavuge ati nimburiya yarabishoboye nanje ndabishoboye rero icyo yoroshe kuri bo kugira ngo batere babyakira kandi twarabona neza yuko ari ikintu bariko barakira cyane mu gihe uri kurabigisha ukabona ko bari enterese
akwenunga duce dusozira makuru twatwa fitiye muri kano kanya dushimira abagize uhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumena Joy Diane nini nahazwe ibiganiro namakuru zino mugoroba byashizwe hamwe na Facile Gebehu twemi kwizina rya bagenzi bacu tubikibanuye twifuriza kwanda nyamuranirwa mu byo muri mwo byose aje Diane turaza kongera mu gitondo muyandi makuru azobagezweho mu kurindira ndayifurije kubandanya muranirwa mu vyanyu no mu banyu mugira ijoro ryiza na hejo mu gatondo.